Noneho tugeze ku gicapu cya 24. Igihe kimwe Petero na Yakobo na Yohana bajanye na Yesu ku musozi gusenga. Bagarutse basanze abandi bigishwa hamwe n'abakuru bidini bariko baraharira. Babonye Yesu aje, baca bariruka kumusanganira. Yesu arababaza ati, "Ibyo muharira ni biki?" Haza umuntu umwe muri iryo shengero aravuga ati, "Mwigisha, nari nakuzaniye umwana wanje kumukize kuko arimo impwemu imutera uburagi. Iyo mpwemu mbi iyimufashe iramutungagiza ikamukubita hasi akabimba ifuro agatera igere akamera nk'upfuye. Nasabye abigishwa bawe kugira ngo basende iyo mpwemu mbi ariko ntibabishoboye." Maze Yesu arababwira ati, "Yemwe abiki gihe cikidambidambi kigoramye, nzogeza ryari kubihanganira?" Ati, "Nzanira uwo mwana." Iyo mpwemu mbi imaze kubona Yesu, ikifata uwo mwana iramujegeza cyane. Maze Yesu abaza se uwo mwana ati, "Bimaze igihe kingana iki bimeze bitya?" Maze uwo muvyeyi aramubwira ati, "Ni kupfa akiri umwana, kandi iyo mpwemu mbi iyimufashe imuta mu muriro ikamuta no mu mazi kugira ngo imwice. Asangwa hari icyo woshobora gukora, ndakwinginze utugirire ikigongwe." Yesu aramubaza ati, "Asangwa hari icyo noshobora?" "Byose birashoboka kuwizeye." Ubwo nyene se w'umwana acaravuga ati, "Ndizeye, ndakwinginze umparire ukutizera kwanje." Maze Yesu abonye ishengero ririko riraza rimwegera, abwira iyo mpwemu y'ubumuga n'ikiragi ati, "Ndakubwiye, sohoka muvemwo kandi ntuze kuwongere kumugarukamwo ukundi." Maze ya mpwemu mbi irasemerera. Nuko kiramuvamwo irasohoka iragenda. Umwana yaciye amera nk'uwupfuye. Abantu baravuga bati, "Noneho karabaye arahwereye." Ariko Yesu aramwegera amufata ukuboko aramuvyura, umwana acarahagarara. Maze ishengero rimaze kugenda, abigishwa begera Yesu baramubaza bati, "Mbega twe uko vyatunaniye gusenda uwo mudayimoni muri uwo mwana?" Yesu arababwira ati, "Bene ubu bwoko ntibusendwa n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha. Twebwe abakristo bukuri ntidukwiye gutinya impwemu mbi, kuko dufise ububasha bwo kubirukana ntibongere kugira icyo badukorako."